mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miri w'inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri ya gatanu muri kumwe na Jodien Nahazwe ngiye kwashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu gihugu c'u Burundi ikirangamisi c'amatora yo mu 2020 cagiye ahabona.
Imbere y'amatora murazi ko hama haba kwiyamamaza mu gitabo cy'amategeko agenga amatora bavuga yuko ari iminsi 21 kuba rero n'iminsi 21 imbere yuko ayo matora aba.
Uyu ni Pierre Claver Kazihise no mukuru w'umugujeje gutunganya amatora mu Burundi seni idonido yo nkuru kukiranga misi c'amatora yo mu 2020 ni mukanyi sase muri aba hafi ya radio yanyu tubafitiye kandi n'inkuru yerekeye abarundi bahungiye mu kambi ya Nduta bagiriza abaganga kubafata minenegwe. Umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora mu gihugu c'u Burundi seni washize ahabona ikirangamisi c'amatora yo mu 2020 hazobanza y'umukuru w'igihugu hakurikire abashinga amateka n'abahanuzi ba commune abanyuma bazotorwa nabo ku mitumba. Mugenzi wacu Roje wirika neza adufitiye ibindi kuri no nkuru.
Pierre Claver Kazihise mukuru w'umugwiseni yasiguye kwikiranga misi gitanzwe hakirikare mu ntumbero yo guha amahirwe abazoja mu matora kwitegurira mwanya ubereye. Yagarutse ku matariki makuru makuru azoranga amatora yimirije.
Ari ubwa mbere itariki ya 20 rusama hazobera ku matora atatu umunsi umwe. Ayo matora akaba ari itora ry'umukuru w'igihugu, itora ry'abashinga amateka n'itora ry'abajenama ba komine. Hakaba n'itora rya kabiri ryo muri mukakaro n'itora ry'abakenguza amateka itariki 20 nazine akaba rero ni tariki 24 z'ukwezi kwa myandagaro hazotorwa abajenama b'imitumba canke bamakata. Imbere y'amatora murazi ko hama haba kwiyamamaza mu gitabo c'amategeko agenga amatora bavuga yuko ari iminsi 21 kuba rero n'iminsi 21 imbere yuko ayo matora aba. Kiretse nko mubizi amasaha 48 kwiyamamaza biba vyahagaze cyangwa iminsi 23 imbere y'umunsi w'itora nyezi.
Bamwe mu banyamigambwe bari bitavye ibikorwa zo tangaza kino kiranga misi nka kefa nibizi umukuru wa sahwa nyafrode bunyakuri bashimye
bwa mbere twebwe twashimye uko kino kiranga misi gitanzwe kare kandi uko twabibonye ni kiranga misi cisunze iteka rishasha rigenga amatora. Cyo kiranga misi rekizodufasha kumenya ibikorwa bigezweho tuzitegurire mu ncamake twaza yuko iyi ngendo ari nziza se nitanguye kumenyesha ibikorwa gukorwa kare.
Mugabo naho kino kiranga misi gitanzwe abanyepolitike ntibarekuriwe gutangura kwiyamamariza amatora.
Kwiyamamaza kugengwa n'amategeko. Sobuye ko umuntu abonye kiranga misi acatangura kwiyamamaza namba ntana gatoya. Abayihenze ntayigire n'umwe aja muri ivyo kwiyamamaza ntibiragera bizoba igihe amategeko abirekurira kandi mu kiranga misi biranditse neza cyane. Nikumenya rero uko kiranga misi n'ico gufasha kugira abantu bitegure. Murabona hariho abakeneye kurondera nk'amadosiye kugira ngo bitoze. Hari abakeneye kurondera amadosiye kugira ngo bazosabe baje guhagarikira amatora cyangwa kurorera amatora. Ibyo byose bikeneye uko abantu baba bizikare.
Naho byamenyekanye kare hari imigwi itashimishijwe nk'urunani rw'abagendana ubumuga mu Burundi. Kasiya biza bigomba umukuru warwa garuka cyane cyane ku ngorane z'abagendana ubumuga bwo kutabona bataronswe ikarata iri mu nyandiko bashobora gusoma bonyene.
Mu matora ya 2015 abantu bacu bamwe bafite umuga bwo kutabona ntibatoye. Muti byagenze gute? Barashitse mu bibanza by'amatora je waho narindi barahashitse bajanye n'ubuja kubafasha. Abajejwe gucungira amatora barabankira ko abo baherekeje batabafasha hanyuma babwira ko babaha abandi babafasha. Abo batabona bagize ati abo muduha ntabo twemeye mutemeye abo twazanye turabiheba. No kuvuga bace bakata barataha. Ayo majwi murumva ko yapfuye ubusa kandi batswe uburenganzira bahabwa n'amategeko y'igihugu n'ibiri ashingira igihugu.
Kazihise nawe yagarutse ku kibazo cy'indorerezi z'amatora.
Mu bisanzwe twebwe abarorerezi barafise ko bemeregwa no kuvuga yuko batanga amadosiye yabo bakayiga hanyuma bakabemerera igihe bakwije ibisabwa. Twebwe rero nta n'umwe tuvuga twakuyemwo tutize idosiye yiwe kandi naho bari mu rorerezi wo ngaha ndetse mvamakuru atakwije dosiye nituzobwemerera no kuvuga rero bose baremerewe mugabo bace muri iyo nzira yo gutanga amadosiye tuyige hanyuma tubemerere no kuvuga yuko nta numwe akuwemo mugabo kandi bategerezwa gukurikiza uko biteguwe.
Amatora y'ihumbi 2022 yateguwe mu gihe habanye politiki batari bake bahunze igihugu kuva hadusa injyane za politike mu mwaka w'ihumbi 2015 zaturutse ku kindi kiringo cha president Nkurunziza. Iruhande yabo hari n'abamenyesha makuru n'abaserukiye amashirahamwe yigenga nabo nyene bataye baromoka. Turetse abo hari kandi n'impunzi zahungiye mu bihugu bibanye zirenga ibihumbi 350 nk'uko ibitigiri by'igisata cyabo ni cyita impunzi ya Israel bivyerekana. Ariko hari n'izimaze iminsi zitahuka. Amwe mu mashirahamwe mpuzamakungu nka International Crisis Group aherutse gusaba kuri ibihugu n'indongozi z'akarere kugondoza ubutegetsi bwa Gitega kugira ibiganiro n'abanyepolitike bahunze igihugu byotuma batahuka bakaje mu matora y'ihumbi 2022 bibaye ngombwa mwaka matora kagezwe nyuma meza 6 kugira ngo bikunde. Eloje urika neza Nairobi ijwi ya Amerika.
Eloje urika neza urakenuye inkuru yawe abakunzi b'ijwi ya Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio ya TV wa akaburungu.com. Twacari kumakuru avugwa mu karere hugwaruka hafi 30,000 gwo mu turere turenga 20 tw'u Rwanda ruramaze gufashwa kwironderera imirimo no kurwanya inda zitifujwe hamwe n'ibiyayuramutwe. Ni mugambi maze imyaka 3 ufashwe mu gongo n'ubuserukizi bwa Amerika mu Rwanda biciye mu mugambi w'ikigega c'iterambere gico gihugu. Inkuru imenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru.
Uwo mugambi wiswe huguka dukora akazi kanoze watanguye mu mwaka w'ibihumbi 2007 ubuserukezi bwa Amerika mu Rwanda burashima ahugeze. Ikigega c'iterambere mpuzamakungu ca Amerika USAID cawushizemwo amafaranga arenga gato imiliyaridi 18 z'amafaranga y'u Rwanda na erenga imiliyoni 20 z'amadolari ya Amerika. Steve Kamanzi icegera cutwara uwo mugambi muri USAID avuga ko intego ari ukwigisha urwaruka rutaronse amahigwe yo kubandanya amashuri uri ingene guva mu bushomeri rukamenya kwibeshaho mu buzi buto buto.
So abajene tumaze kugeraho ni ibihumbi hafi 30 muri iyi myaka 3 ishize 63 ku ijana babo ngabo nababwiye bamaze kugera ku murimo bamaze kugera aho ubwabo bashobora kuba bakuyangira imirimo.
Urubyiruko duhugura nanone tukareba bari mu kiciro cya mbere cya kabiri cy'ubudehe ariko nanone batigeze bagera muri kaminuza kugira ngo tubahe bwa bumenyi ngiro bashobora kuba bakwifashisha mu gihe gitoya kugira ngo babone akazi.
Bamwe mu bagize amahigwe yo gufashwa n'uwo mugambi wa USAID barima ibihumyo byitwa mu Gifaransa Le Champignon mu karere ka Musanze bishize hamwe barenga 15 bagwiriyemo abakobwa. Ubarongoye avuga ko bahakura inyungu nyinshi ituma bagiye kuba abakire.
Mu gihe cy'amezi 3 dushoye ibihumbi 90 by'imigina 300 twagendaga twunguka hejuru y'ibihumbi 50 tugenda twongera igishoro. Ni ukuvuga ubu tugeze ku tuzu 16 muri iyi site kuvuga tugeze ku gishoro cya miliyoni 1,180,000. Dufite isoko rigari rya mbere n'abaturage uyu musaruro tubanye mwinshi tugemura kuri Kigali Farm. Wakuramo cya gishoro cyacu cy'ibihumbi 90 akazi ugashobora kunguka ibihumbi 50 gusubiza hejuru. Biri kuza ntabwo turi aba bakire ariko turi mu nzira njya bukire kuko ibi bihumyo turi kubikoramo amasambusa ni isambusa zikunzwe.
Abandi nabo bakora mu nganda zitandukanye nk'uruhingura imitobe n'inzoga kavukire imusanze nabo barashima aho bagejeje.
Kwizigama ubu twatangiriye kuri zero no tugeze ku bihumbi nk'ijana na 150 kandi tumaze amezi nk'abiri dukoteza urugo byamfashije. Nge waje nta meza nari mfiteyo ariko ubu mfite ameza n'intebe abantu baricara bakamererwa neza.
Mbere ntarahugurwa pe narahembwaga amafaranga yose nkayakoresha ariko mu byukuri ubu ndakora nkagira yo nzigama biramfasha mu iterambere ryanjye kandi bikamfashiriza n'umuryango.
Hari n'abashimye gukora akazi ko kumwa no guhingura imishatsi.
Sinaburara mu rugo ntibiba sinaburi pantangura no kwizigama ku cyumweru sinshobora gusavinga nk'ibihumbi 20 kagirayo ni saving nkagira nayo savinga mwishira hano.
Irwanda yo gushima basaba ko USAID yokongereza imfashanyo ibaha kugira ngo bungure ibikogwa byabo. Abandi nabo bakamenyesha ko aho baronkejwe akazi badafashwe neza.
Ndi mbogamizi hari gihe dusarura nk'ibihumyo byaba biraye nta mafrigo dufite bikaba ngombwa ko dushaka umukiriya niyo yaduha makeya ariko bikarara bishize. kuba batwongerera igishoro tugahaza isoko kuko dufite amasoko menshi urabona twegeranye na Gisenyi hari nabaza kubigura babijyanye igoma tukagura ndama mashini ibi bihumye tukajya tubikora mifu
nta kontara yakaze dufite ariko imbere gatoya twizeye ko tuzabona kontara yakaze
aho USAID ibicishije kubakurikirana uwo mugambi barahafitiye inyishu
nk'umushinga ntago dushobora kuba twatanga byose so ikimwe mu byo dukora ni ukugerageza kubahuza n'izindi serivisi twebwe tudatanga tubahuza n'indi mishinga tubahuza na gahunda z'uturere tubahuza ndetse na barwemeza mirimo kugira ngo ibyo twebwe tutarimo gutanga babe babihabwa
bitekanjwe ko uwo mushinga uzoshikira urwaruka rugera ku 40,000 ukazohera mu mwaka w'2021. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru tuvinga mu Rwanda duce twerekeza mu gihugu cha Tanzania neza neza mu kambi ya Nduta aha barundi bahungiye muri iyo kambi bavuga yuko babangamiwe n'ikibazo c'abaganga babakira nabi babibwiye mugenzi wacu James Jovin leka tubakurikire.
Nukuru ugiye nko mu gitondo nko mu bakuze hoho ugiye mu gitondo urinda utaka mugoroba utavuwe ivyo nivyo niboneye ubwanje nyene naragiye ebaga ku mugoroba natashe ntanarose nokuronka nurukayisha vuriranye ndanarukurayo
ndari umwana bonye ko ashushe cyane cyo igisho ryamaze kumera nyene kumana renze niwe batwara niwe baca baratangurira ko kuri imiti ariko byongeye kandi buri ubugwayi siko ubushushe gusa ushobora kuba ufise ngwari kubangamiye mu mubiri kandi atabushuho ufise wo kumva ko mu buzima utorohewe ariko mu kuvura ugaca batangurira kurya muntu babona ko afise ubushuhe wa wundi na wumva kandi kubangamiye atabushuho ufise baza kupfuka mu masaha 8 z'umugoroba kandi ari watanguye ku bitaro
gusa hari habaganga bamwe bamwe mugabo nibake usanga bakunda gutera inkuru cyane cyo turakunda kubibona nko ngahibacu kamugabo sikuri sikuri bose mwa hari habaganga bibito ushobora gusanga umengo yaje gutera inkuru kuri ku matelefone bari ho kandi natwe umuntu abantu babaye ugasanga hari abatashe batagize gutaba tavuye ibyo birahari bivuye ku baganga bamwe bamwe mugaba pana bose aba baganga rero urumva
urashobora urabona ko utonda kwa zijya ntebe bakaca bazana nk'ibipimo bagapima iyo bapimye rero bakabona umwana nta bucu hafise bacha bamucagura ati wewe uhagura kugenda hariya ugaca rero uva mu gitigiri cy'abafise ubushuhe wewe ubaye uri hajya we ntibashoka bakwakira n'ingoma cyaba babanza kugira ni kwakira bya abafise ubushuhe gateteka ugategera ko baguhamagara ngo bakwakire yuko bakuvura ukabura ikindi kibazo kandi tukamatwi tubona iyo ku bitaro y'u Rwanda cyo nk'umuntu urabona hari umuntu ashobora afatwa kiturumbuka mu ijoro kwacu usanga bararondeye abantu bamutera bamutwara mu cyo bitaro nyine bitwegereye y'umushikanye siko bamwakira bacha baguma ngaho bikora ivyo iwabo bategera yuko baza kumuvura ukabura kwacu usanga bakurungitse ngo gusubira inyuma muhira uzomugarukanejo hogati bamwakira mu mwanya waba uba bamushikanye umbe nico cyose kandi kiratubabaza
cyane cyane ibyo usanga abantu bagenda baridoga ni ibi byuko byuko malaria bashobora kuyipimba kugira gitukagibura ahubwo nimba hariho ubundi buhinga burondera ubundi buhinga bufise ingufu gupima iki malaria kuko kweri birakunda gushika abantu ntibayitoga malaria kandi ariyo bagita gute ariyo bakwaye urumva mu mico gihuru ne ukivuwe ucutaha bigaca bisaba yuko uza kudendekanya bwa bundi nyine urumva nyine bwa magenda urumva nabyo ko atari byinzi
cyangwa hakaza umuntu bazananye n'umuntu ariko arahakora hari watangika kuvugwa utazwi ntuvugwe n'igihe utavuwe hejuru yuko atamuntu n'umwe ahakorera uzi ugataha kandi utavu wabona yuko umwana yakurembeye ko atabushuha afise ukemera kuja kwifashisha muri farumasi kandi wiriwe ku bitaro ko kwivuza ku bitaro ko bigoye nimba bifana n'amavuriro makenye byo tubizi nimba ari gatike ko baba afise ati tuzaba turatangurira ku mwana tubona afise ubushuhe byo twebwe ntitubimenye ariko icyo kintu kabisa cyatubangamiye cyane kuba umuntu afise ubugwayi bumubabaje adashushe ariko yagenda ku bitaro ntavugwe ugaca bareba ujya muntu ashushe umwe adashushe agataha atavuga
wewe ugiye ngo utonde ariho ubona abanza no gucagura kitegereza agacagura kandi nawe ubona mengo uratera ujyanwa wanashaguye nkuriya hariya wundi nkahariya ninge naho agita atarakwakira nyakaye baba ndi yabatwariye waje kukwandika nako kachwara nyama kayo uraje kumurya nkonye nako kwa kumurya nkonye uza gutonda utondera ingwara arajanga bakukicara wazinduce utahasa hindwe cyane sasita none nka hose sanganye ni umuntu ku mutima camererwa nabe
urinzi uvuga ati numva ngwaye umutwe cyane wumva ibimenyetso bya malaria ntibayitore bakwihera ama paracetamol yonyene gacha witahira none paracetamol wumva ugwaye malaria ntizigukiza oya ganga bamwe bamusanga baringa nukuri bariho abaganga umuganga umwe mwizone ya mbere
nicyo dusaba nimba ibyo bintu bitumwa nuko ibitaro ari bikiye abo twongerereza ibitaro kuko ibyo bintu biba bikorwa kuberanye k'abaganga ari bakeya bakongeza nk'abandi baganga akaba abaganga bakwiye.
Bari bamwe mu barundi bahungiye mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania baganira na mugenzi wacu James Jovin bamubwira ikibazo kibabakiye mu byerekeye ivyo kuvurwa neza. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turakomeza n'ibiganiro tubafitiye.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ishirahamwe BDUSA igishinze guhuza abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nshuro ya mbere kuva rivuka rikorera ratunganya amatora y'indongozi. Umufasoni Alphonsine Ndayikengurukiye asanzwe ari umwe mu bavugabutumwa amasengero aha muri Amerika akanagira n'igikorwa cy'ubuhanuzi bw'ingo n'imiryango mu Barundi bariko baritoza mu mwanya w'umuhanuzi mukuru muri iryo shirahamwe. Mu kiganiro amaze guha mugenzi wacu Ryan Itangishaka yatanguye amusigurira iby'iryo shirahamwe. Reka twumviritse.
Murakoze cyane. BDUSA nishira hamwe muri rusange rishaka gushira hamwe abarundi kugira ngo tunywane, dukundane, tuvuge rumwe. Icya kabiri, nishira hamwe rishaka ko twebwe abarundi tuba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dushira ingufu hamwe mu bikorwa bya misi yose. Icya gatatu, tumenyekanishe igihugu cyacu kuko igihugu cyacu ni kizwi. Ndabyo ngenda cyandabona by'ukuri ko Uburundi butazwi. Muri rusange rero twifuza ko abarundi tuba hamwe mu bikorwa by'urukundo, tukaba bamwe. Icya kabiri, tugashyira ingufu hamwe kugira ngo tugire icyo twimariye kuko twararaze dusanga muri iki gihugu hari ayandi makominote y'abanyamahanga ageze mu rwego rwo hejuru kuko bashyize ingufu hamwe bakongera bagakundana, bigaca bituma n'igihugu cyabo kimenyekana n'ururimi rwabo rumenyekana. Akarorero, murabona muri Amerika hari indimi nyinshi, mugabo iyo ugiye mu mabiro amwamwe hari igihe usanga hari n'indimi ukavuga none nk'uru rurimi rwacokeyemo gute. Kugira ngo bakubwire ngo nimba ushaka kuvuga uru rurimi cyonda 60 tuca dusanga nuko bishyize hamwe baragira ingufu, bagira kominoti ikomeye, bituma bamenyekana n'igihugu cya Amerika kikabamenya. Rero bigaca bituma n'ururimi rwabo muri icyo gihugu rumenyekana rukaronka abasobanuzi.
Birumvikana ni ibikorwa byinshi byiza. None duhereye kuri ivyo nyene muvuze, hari ibintu bitandukanye byinshi abantu bacamwe baje muri iki gihugu ca Amerika. Ni gihugu kinini cyane gifise system no vuga itandukanye cyane kumbure no mu Burundi no mu Rwanda. Ubuzima muri Amerika ugerageje kubusigurira abarundi cyangwa abanyarwanda muri make, ubusigura ko bumeze gute? Abantu bakenera iki bashitse muri iki gihugu? Bisaba ko abarundi bene wabo basanzwe baba hano bamaze imyaka myinshi bo bibafashamo ni nk'ibi?
Murakoze cyane. Jewe ubundi kubera igikorwa afite cyo kuvuga ubutumwa no gusengera abantu na kaseringi nasanze n'ibibazo byinshi cyane abarundi, abanyarwanda, abakongomani ndetse abanyafurika bose n'abo muri Europe. Nicyo kimwe ibibazo bagenda bahura nabyo muri rusange. Jewe ndabizi. Mugabo akarorero ku bantu batazi icyongereza, ikibazo cya mbere bakunda guhura nacyo ni ikibazo cy'amakete. iyo ushitse ukagirirwa ibakwe leta ikagufasha hari amakete barungika ugasanga abantu batabitahura ayo makete barayata nibaza kuyasomesa ugasanga ubufasha leta yabafasha irabukufye bo ntabyo bazi birukanze mu nyuma cyaramaze gukupfa hanyuma ugasanga na makete barungikiwe nibigeze biyumvira kujya kuyasomesha barabakatiye food barabakatiye medical urumva rero mugabe iyo bagiriwe ibakwe bakaronka abantu babaserukira bakavuga ko atacongereza bazi hari igihe babibasubiza nk'ukwezi kumwe kurenganye ubundi hari igihe babisubiza mu mezi ane urumva icyo kibazo kirakunda kuremera abantu cyane akarorero twebwe muri state tubamwo iyo tumenye abantu bashasha nicyo kintu cya mbere tubabwira nimuta makete bana tubarabire nimba ari ibibazo tubishyurire tubafashe nimuyate ikibazo cya kabiri n'abantu bashika muri Amerika we wagatombora agasanga arafite abamusobanurira makete abajya kumusobanurira iyo agiye kuko si hose usanga bafite abasobanuzi rero amaze kuronka izo food stamps
food stamp tugerageje gusigurira ntagucire mu madame food stamp abatabizi ni karita canke impapuro zigufasha kugufashishwa imfungurwa n'ibindi bya misi yose
ya murakoze food stamp no kuvuga baguha ibyo kurya iyo utarakora bakaguha namakasi yo kubasha kugurira itagugwa ikarata y'ibyo kurya nico rero bagaca babikupa rero ikindi rero kigira kabiri abantu bakunda guhura nacyo nica kibazo amaze kurohiza mfungurwa akabona aronse ayo makazi nasubira kwivuka ko ejo bishobora guhera aho kucumenga ati aragiye mu ijuru biraheze noneho akacatangura kwifata uko atahora yifata murazi ngakarorero abantu benshi mu kuronka amapiza barasenga cyane reka n'abari mu buhungiro barasenga bazara basenzi b'imbere mugabo ibyo bintu bibakorokeye mu minwe dusenga batabona ko bagiye mu ijuru bimutse byaheze rero bagaca batangura guhura n'ibibazo by'imibereho ugasanga batangiye kunywa inzoga batazinywa bakaboregwa ugasanga batwaye imiduga baborewe ugasanga batanguye kugwana mu nyuma bakikwegera kuja mu mvuto
rero murabafasha rero aho iyo bafashwe mu mvuto kumbure polisi bikeneye kuvugana n'abantu bavuga ugo rurimi rwabo nk'uko babivuze
uko jewe igikorwa nkora nyamukuru nkunda kumenya cyane abantu bashizwe mu mvuto bageze mu rwego rukomeye rwo gushobora gusubizwa iwabo niho abaprisonier kenshi bamamagara sinzi nyine baronke nimero yanjye barampamagara mu mihingo yose cyangwa abiwabo ugasanga baravuze ngo hamagara uyu muntu hamagara uyu muntu icya mbere ndabafasha ni ukubumviriza nkamenya ikibazo cyafunze uwo muntu nkacamenya ingene ndabahanura bivanye n'ikibazo cyamufunze icya kabiri nkabasengera iyo bari hanze abiwabo nkabigisha ingene boheba abaroya ba free bakarondera abaroya b'amafaranga bagapfuma baterereza kugira ngo bashinge urubanza n'umugore akarorera se abana umugabo wiwe ntibamujabukane nkajya ndamubwira nti rero shyira abana imbere gutya na gutya muri kese yawe kugira ngo leta ibyumve ko abo bana utobarera wenyine mugabo ufite umuroya atari uwaguze kuko igituma ndababwira gutyo muri kanyinshi nasanze abaroya ba free bondo ni manza barashyiramo ibindi bintu hari igihe baca bashyiramo urukoba ngo ni umwirabure icya kabiri abasobanuzi baronona imanza ugasanga mu mishingo cyo kugusobanurira ibyo wavuze ahubwo barakurega wewe ukicara uzi ngo ufite umuroya ufite umusobanuzi kuko ibyo bariko baravuga ntabyuzi ugashyitse ukugeze muri gafata ya nyuma ati uzogenda ku munsi wa kangahe rero ngerageza gufata imiryango nongera ndayihanura nuko biri kose ntidukwiriye gutakaranga no kwibagira iyo twavuye tugerageze aha turi kuko Imana yatuzanye kurondera ntiyatuzanye gupfa nabi yatuzanye ngo turondere kandi ibyo turondera nibisubira inyuma gufasha imiryango yacu natwebwe nyine kuko benshi basaza basubira iwabo
kuri ico nyine uvuze gihambaye cyane ahubwo cerekeye akaranga murafasha ingo n'imiryango kintu cerekeye ibibazo bacamo ni nk'ibi iyo bashitse ino iyo miryango irahinduka nayo nyene ko abantu kubgabo bahinduka iyo miryango yoba itakaranga canke no kugwaruka abana bato nabo nyene murabafasha ibijanye n'imico kama barayigumya bigenda gute
murakoze cyane icyo nico gikorwa nkora n'isi yose no kuvuga imijyango ihageze kenshi ingorane zikunda kuva ku bashingantahe umushingantahe ava muri Afrika afite ugukara afite ugukubita umugore rero afitaha ingingo zirahinduka umugore nakarigwa umugore ntakubita we akabibandanya akabibandanya hakageraho umugore ashishwa nawe agacyavuga ati kena je mu gihugu giterera hejuru umugore reka nanze je hejuru umugore amaze kujya hejuru akaba umusazi kenshi umugabo acyayururuka nibyo bibazo nkunda kujyamo kenshi umugabo nawe acyayururuka akifuza icyo tururuza umugore ngo asubire hasi bimaze kurenga inkombe rero akaranga baragata cyane mugabo ndashima Imana abonegereye abadamu tukavugana n'abashingantahe nkabereka ko iki gihugu uko biri kose imiti ihinduka iyo twahageze benshi cyane barabyumva nkamwereka umugabo ko ategerezwa gukunda umugore kugira babane neza bubahane nabo mwubahe nk'umushingantahe atabana n'umutima mubi kubera yirirwa arakubitwa iminsi yose kenshi barabyumva iyo mico igahinduka ikindi kintu nasanze cyonona abana n'ababyeyi ababyeyi batukana abana bumva ababyeyi bahenera abana ni ibintu biteye isoni ugasanga yaborewe avuye mu cyumba rw'umushingantahe aje gukubita umugore muri saro kakayitwime karakorotse ari uko Imana yamubyaye ari mu bana arifatuka umugore ibitutsi bikomakomeye umugore nawe ariko amutuka ibitutsi bikomakomeye ejo abana bagaca basara umubyeyi yavuze ati mwebwe ceceka nacyo mufite mutubwira kuko nimwe mwadusarishije mubyeyi ugasanga abana banyubiyayura mutwe batanguye kwa ishuri se yavuga akagikofi ngumi nyina yavuga akagikofi ngumi ugasanga byarabaye bibi mugabe intango n'ababyeyi bononya abana jewe rero ndabigisha ngerageza kubabwira ingene abana twabazanye kugira basobe ibihangange bige babibikomangoma nabo iyo bagiye bapfa nibasubirayo basi baronka ubuzi bwiza kuko bize neza hari igihe bishika umuntu akarambirwa ati nditahiye mugabo atahasize diplome none niyaba umubandi n'ubundi bamushiburira i Burundi Burundi nabo ntibatunga ababandi murabizi nabone baja mu munyororo
birumvikana ko imico ari ikintu gikomeye iyo ugitaye bikomera bikagorana ibiba bibi ni byinshi cyane kandi kubera yuko nkuko wabivuze abantu badafise uburyo bwinshi cyane iyo bavuye bashitse ngaha bakabona umengo bagishitse mwijuru ariko kandi hariho nabashika muri Amerika ubuzima bukagenda neza bagatera imbere nkamwe mukashobora no gufasha mu gihugu c'amavuko bimwe muri mu bintu vyiza muri ko murafasha ababemereye ababakundiye biriko bigenda neza bibashimisha muri community y'abarundi hano muri Amerika ni nk'ibi
murakoze cyane iki kintu cyo kuvuga ko abarundi tukwiye kubumwe baravuga bati naho tutoshira ibintu byo kugira ngo twiteze imbere ariko abarundi tukabona ko turiko tuvuga rumwe Imana yobikoze nicyo cyatumye abarundi bose babihurumbira cyambere kuko tumeze nk'abantu basanzaye tumeze nk'abantu n'ingabo zitagira umutware kuko abarundi bamusanga bavuga wowe uri uwo kwande wowe ukomoka he intara yanyu ugasanga nibyo byatuboshye kwanza wewe uri giki wize ugasanga rero bamwe barikumirana cyane cyane abantu baba baje biviriye mu nkambi ugasanga bamwe barabakumiruka mengasa abantu rero iki kintu twazanye cyatumye abantu bavuga ati nimba twogira ubumwe abarundi tukabumwe kumbura n'ingorane twagiye ducamo ni nyinshi zoheba zikava mu nzira kuko twebwe turi muri Amerika turi benshi nitwake muri kibazo cyo kuba hamwe tukavuga rumwe tukabumwe tuzosubira iwacu guhindura abarundi twasizeyo kugira ngo nabo bahinduke abo byanse ko bahinduka twaragerageje kubaha akarorero tuti ibikorwa turiko turabafasha ni byinshi nk'akarorero jewe ndabafasha ndumwe ubu dushobora kubafasha turi benshi
ni madame Alphonsine Ndayikengurukiye ari mu ishamwe BDUSA adikabarinakwaragerageza no kwitoza mu myanya y'uburongozi bw'iryo shirahamwe ni ishamwe ry'abarundi ba muri Leta z'Ubumwe za Amerika ligerageza no kubahuza no kuronjutse bakunzi ningaha duce turabangiriye ibiganiro byacu twa twafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda tubashimire kukanya mwafashe ko kutwumviriza twongera tunabatumira mu bindi twafitiye mu mwanya uri imbere muri byo harimo amakuru y'uruganda gujuga rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda aza kwari gice saha imwe n'iminota 30 muri ayo makuru turaza kwibanda kuyagezweho muri Afrika na cane cane ku isi hose Jemwa rikume kuri mikro na Lidiani na hazwe ya koze Jeffrey Mutagoma. Tukwa rikume muhinga bugivzi umaigera nyamajui ya chuna enjeniwa. Barikume tukwa mituifurize kukomeza mururani guwa muvyo murimu.